nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Sangwe kaze nchuti namwe bakunze ba radio inzamba gateka kawe mwana makuru twateguriye kuri wa gatandatu turi kwigenekezo rya 15 ndamukiza no mwaka w'2023 ayo twabateguriye nayo ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi niyikebuke ireke gukoresha kamwana wa mama yemere imigambo yose izwi n'amategeko gutunganya amanama n'amakoraniro. Bishikizwa na Tasiano Siomana ari mu mugambwe wabadazigana Iprona utemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni mu gihe ubushikanganje bw'intwaro yo hagati buherutse kwankira ikoraniro ry'umugambwe CNR ryawo ukubera ikete barunkiye ubwo bushikanganje ryari mu ikosa muraza kubyumva muri ano makuru. Abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi mu kigo cha campus iri hariya mu buhumuza mu ntara ya Cankuzo baradomu rutoke kubaserukira Shadrake tuyihimbaze ko yanyuruje amafaranga yabo yagenewe kuriha amazi n'amatara ku kiringo cy'umwaka wose. Abanyeshuri basaba ubuyobozi bw'ico kigo cha kaminuza gukoresha itegeko rigenga abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi mu kubishyuriza aya mafaranga. Nayo mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu tubabwira iby'itegeko ry'umukuru w'igihugu yaherutse gushyiraho umugwi nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigenga urero gateka kazi na muntu CNDH saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndonge kubaramutsa umuryango w'uwitwa Leonce Batazira Kadende w'imyaka 45 urasaba ubutungane kuri uwo mugabo wo ku mutumba Bisha ni muri zone Kabuye ya komine yango mu ntara ya Kayanza yanyurujwe mu ijoro wa 25 ruhuhuma uno mwaka. Abagabo bane bari mu rongo y'urwaruka rw'imbonera kuri uwo mutumba ni bakekwa kuba barakoze ico caha. Amakuru dukura mu Kayanza yemeza ko bose bafungiwe muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza ariko iyo dosiye ikaba itariko iratera intambwe inyuma hafi y'amezi abiri uwabo anyururwa kandi iri mu butungane. Inkuru tubaza Alain Majesté Barenga.
Byose byatangwe mu ijoro ryo ku wa 25 ruhuma uno mwaka aho bane mu mbonera kurenza umugambi CNDD-FDD zirongwe n'uwitwa Marie Nshimira Imana ku mutumba Bisha zafata umusore yitwa Leonce gushika uwo atawuzi iyo yarengeye nk'uko inkuru zivaho muri iyo komine yarango zimesha. Hari kugendekezo rya 9/4 intumwa zo ku mutumba wa Bisha zarituye uwarongwe mbonera kure Marie Nshimira Imana bamusaba gutanga amakuru yaho Leonce Batazira Kadende we bari. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko babonye amakuru kuko uyo Marie Nshimira Imana yaciye agomora izindi mbonera kure zo ku mitumba ine zirababazi bajana muri perefimanasi ya CNDD-FDD yo kuri uwo mutumba nyene wa Bisha barakubitwa barashaya. Kuva isaha 12 zo ku mugoroba gushika hafi isaha 8 z'ijoro nk'uko ayo makuru avyemeza. Muri icyo gihe imiryango yabo yari yamaze gusabwa gutanga amafaranga 31,000 kugira babacungure ntibicwe. Bukeye mu gatondo basigaye ari intere niho bajana ku biro bya komine Rango. Mustafa Deusi aho kugayo arongoye iyo komine abibonye aciye atanga itegeko bajanwa kuvurizwa ku ivuriro rya Karehe ariko asaba ko atahandi hantu bokungururizwa. Igenekezo rya 17/4 imiryango yabo yari ituye umushiriza manza wa Repubulika mu Kayanza Isaac Ningabira unawe ashatanga itegeko yo gufata abo bagabo bagizwe icyo cyaha ariko uwo Marie Nshimira Imana CPS ndi kuri Oswald na Niyonzima bakaba bafashe igenekezo rya 24/4 bashobora muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza. Igenekezo rya 8 ndamukiza ku munsi wa 2 w'indwi niho bumvise ubwa mbere muri parike yo mu Kayanza umuryango wa Leonce Batazira Kadende ugasaba ubutungane kwabo ashobora kuba yarishwe.
Nkuko twababwiye mu ntango zano makuru abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ba mu kigo cha campus Buhumuza ni hariya mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi basaba gusubizwa amafaranga yabo yanyurujwe n'ubaserukira bita delege. Ayo mafaranga akaba arayategekanijwe kuriha amazi n'amatara mu kiringo cy'umwaka wose byategerezwa gukogwa n'uwo baserukira Shadrake tuyihimbaze. Abanyeshuri bakaba bafite amakenga menshi kubera ubuyobozi bw'ikigo bushaka gushyiraho umugwi wiga ikibazo mu gihe uwagirizwa we yiyemerera ko yakoresheje ibijanye n'urudanda urudandazwa gwewe abanyeshuri bagasaba ko ubuyobozi bw'ico kigo ca kaminuza bukoresha itegeko rigenga abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Alexandre Niyongeko
abanyeshuri begwa n'ico kibazo bagira kwijana numwe bakaba batanguye kugira makenga inyuma yaho ubaserukira ari nawe yagirizwa kunyuruza ayo mafaranga yankiye kubaha icegeranyo kimwe n'amafaranga y'abanyeshuri bariko barahetsa ishure yagiye arakoreshwa. Kubwo makuru dukura ngaho muri kaminuza y'ubuhumuza nuko umubi washizweho wasanze mu kuriha amazi n'amatara wasanze habura amafaranga agera ku bihumbi 222. Ayo makuru nyene akavuga ko tuyihimbaze Shadrack yanse kwita uyo murwi kugira ngo asiguri iyo amafaranga yagiye ariko akaba atigeze ahakana ko ayo mafaranga tabuze.
Kamaze kumvikana yuko umuntu bamutuma ko yashikuza mugabo yaremera yuko amafaranga yoyo yatwaye ngo yasabye gukoresha imigambi mugabo icyo kintu kishobora kugenda amafaranga y'abanyeshuri ngo yakoresha imigambi kandi abazanye amahera y'abanyeshuri bose gutyo niho twumvikana yuko uwo muntu ahubwiye komisiyo kumvikana yuko bozana uwo muntu akaza akabisigura imbere ya komisiyo hanyuma bakayiga ingene ishobora gushobora hanze gikoti ku banyeshuri dotekote ikijya muri dekana muri administration.
Abo banyeshuri bagasaba ko amategeko agenga kaminuza y'u Burundi ku bigo byose yo kubahirizwa na cane cane ko babona ko urongoye campus Buhumuza turi mu mahoro deni asa n'ushigira ubu yaserukira abanyeshuri akaba kandi yoba ariko arasaba gushiraho ubundi mu rwi wiwe. Abanyeshuri kandi bakamwagiriza ko ashaka gushira ico kibazo mu nzego z'umugambo uri ku butegetsi kugira ngo iyo dosiye izimanganywe.
Uyo
murwiko aburi kurakorera no ku bindi bisata kugira ngo ubandanye amatohoza ku bundi busuma bwoba bwarabaye kuva mu mwaka w'2020 bakiyashika kuko amafaranga yose yo kuriha ivyankenerwa vy'abanyeshure vyama bica ku bubiko bw'uyo Shadrack tuyihimbaze igihe cose abanyeshure baronse ingurane ya leta bita prebourse. Mwomenya ko ikigo ca Buhumuza ari kimwe mu bigo vya kaminuza y'u Burundi vyashizwe hagati mu gihugu kikaba gifise igisata co gutunganya amatongo. Uruganda rwa Radio Inzamba rwo kumenyesha amakuru rwagerageje kurondera ku telefone tuyihimbaze Shadrack umunyeshuri aserukira abandi yagirizwa ariko yitaba urongoye ikigo ca Buhumuza nawe Deni turi mu mahoro tumuhamagaye tumaze kwidondora yaciye aducira ko telefone
ajanye na politike ari cinyegeje inyuma y'ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu mu kwankira umugambwe senere gukora ikoraniro ryawo ryaritekanirwe kuri uyu wa gatanu heze. Ivyo bishikirizwa n'umunyapolitike Taziano Sibomana ni mu gihugu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwankira umugambwe senere gukora ikoraniro ryawo ngo kubera ikete barungiye ubwo bushikiranganje ryari mu ikosa ivyo bita mu gifaransa faute d'orthographe. Taziano Sibomana hamagarira leta kwikebuka ikareka gukoresha akamwana wa mama kuko umukuru w'umugambwe Saint David de yama ariko aragisha manama atacamira ni mu mwumvirizi.
Ivyo tumenyereye mu nyandiko nyinshi z'ubu turabonamo amakosa atari make sinzi ko zose zica zita gaciro canke ivyo zagomba kutubwira bidaheza ngo bigire agaciro na gatoya. Muri make rero umuntu atiriwe arahogora niyaza kwimva umuntu yozironderera ahandi n'ahandi umuntu yabonye ko basabye ikoraniro kaminuza harimo agakosa y'igifaransa sico cotuma ikoraniro risiba nibaza ko izindi mvo hari izindi mvo umuntu atazi zomenywa n'uwo yasibije iyo nama n'ahandi ivyo ntibifashe na gatoya nta muntu yovyemera. None umuntu yokwibaza iki umuntu yokubanga kuvuga ngo harimo agakosa y'igifaransa asa ugaca usibye ikoraniro uzi ibintu bisabwa uzi abantu baba bamanutse uzi uburyo buba bwakoreshejwe ugaca ufata ngo hariko harimo mwagakosa y'igifaransa ngo turasibije inama. Oya nibaza ko ari akankanzi hari iyindi ntumbero itavuzwe mugabo umuntu ashobora kwibaza ivyo kuburabuza umugambwe senere nibaza ko iyo ntumbero cyawo yiyobagiza n'amakuru adusumira nibaza ko harimo abo bariko barakoreshwa kugira ngo basubire gucamo ibice umugambwe senere nkuko byashitse umugambwe myinshi duhereye no kuwacu babadasiganaye cyo nobanura nuko amategeko ariho kugira ngo akurikizwe kandi amategeko atogwa n'inzego zihari uko ziba zimeze kose birababaje rero ko ayo mategeko atogwa n'izo nzego nyene zofasha kugira ngo abari akurikizwa ahubwo zifata iya mbere kugira ngo aya mategeko ahonyangwe na cyane cyane agakurikizwa kuri bamwe mugabo agahonyangwa ku bandi nta demokrasi zatuteye imbere nta cyuka cyiza cya politiki kizopfa kibayeho mu gihe ibintu bikorwa gutyo icyo no hanura rero nuko atamwana n'ikinono amategeko agenga imigambwe agenga inama cyangwa imyerekano bitunganijwe yo kurikizwa kuri bose ntitwumenye n'umukuru umunyamabanga mukuru umugambo w'ubutegetsi yirirwa aratembera mu gihugu agirisha amanama mu minsi y'akazi atacanira mugabo abandi babigira bisunze amategeko bakaza kurondera gutosoza akatsi mu byinshi mu jisho gitwe nibaza yuko ibyiza ari uko abategetsi bo kubahiriza amategeko bakayakurikiza kuri bose atamwana n'ikinono.
Inzamba
nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko no munsi ikiganiro ku isoko kizakora bijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu riherutse gushiraho umugwi nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigenga ujere wateye akazi na muntu se NDH ku isoko mugishikirizwa na Eddie Claude Ninazo
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu urigena abagize umugwi mushasha w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ryarasohotse kugenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'2023. Igitangaje nuko umwe mu bari bagize uwo mugwi yari yatowe kuba umunyamabanga w'uwo mugwi CNDH akemezwa n'inama nshingamateka mu kwezi kwa mbere uno mwaka yasubirijwe none umukuru w'igihugu yoba yabikoze nkana amategeko yoba yararenzwe nayahe ingaruka z'iyo ngingo zo zoba ari zihe inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka w'2023 mugishikirizwa na jewe Eddie Claude Ninahazwe kaze. Kigenekerezo rya 9/0 umwaka w'2023 inama nshingamateka yaremeje abakomiseri batanu bagize umugwi CNDH basubirira abari barangije ikiringo cyabo ariko Consolate Habonimana yari yatsindiye ikibanza cy'umunyamabanga wa CNDH yarasubirijwe nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu asasubirizwa na Anezi Fatimana bariko barahiganwa muri icyo kibanza. Emile Nibasumba arabitubwira.
Uwitwa Anezi Fatimana yashizwe mu kibanza cy'umunyamabanga w'umugwi CNDH kandi inama nshingamateka yari yahashize Consolate Habimana mu matora yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuwa 9/0 uwo mwaka w'2023. Uko kunyuranya amazina bigaragarira mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'igenekerezo rya gatatu ry'uku kwezi kwa kane turimwo. Ariko rero ingingo ya 11 yibwirizwa rigenga uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu ivuga ko urongoye inama nshingamateka arungikira umukuru w'igihugu urutonde rw'abatowe hamwe n'abari mu biro vy'uwo mugwi kugira ngo abagene igihe bemezwa n'inama nshingamateka. Abagize umugwi CNDH bari batanu, batatu bagize ibiro vy'uwo mugwi bari Sixte Vigny ni Muraba umukuru wawo Anacle Nzohabonayo icegera ciwe hamwe na Consolate Habimana umunyamabanga. Abandi babiri bari muri uwo mugwi ni Jacques Nshimirimana hamwe na Anezi Mfatiyimana. Kiretse kunyuranya amazina, iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko ibikorwa byo kwemeza abagize uwo mugwi CNDH byabereye mu nama nshingamateka kuwa 10/0 kandi bizwi neza ko ibyo bikorwa byabaye umunsi umwe imbere yaho itariki 9.
Ku
umugwi waharanira agateka kazi na muntu mu Burundi abagize umugwi SNDH bamaze kwemezwa n'inama nshinga mateka basubira guhindurwa ikiringo cabo kidaheze mushingwa amanza Gustave Niyonzima akabibonamwo ukwivanga k'umukuru w'igihugu mu bikorwa by'umugwi w'igihugu uharanira agateka kazi na muntu kubuyo yanonostoye amategeko bigumye uko ngo kwigenga kuyo mugwi kuracari kure nk'ukwezi
twovuga yuko umukuru w'igihugu yihanye ububasha butategekanijwe n'ibwirizwa shingiro kuko ivyo ibwirizwa shingiro bimuha biramusaba kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko twisunze ingingo ya 96 n'iryo bwirizwa shingiro kandi ikindi nuko umukuru w'igihugu turavye mu ngingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro asanzwe ariwe aserukira kabakizigenza w'urwego shingwa ntwaro ariwe twita pouvoir exécutif bisigura rero ko ibyaba byakozwe na pouvoir legislatif nzi gutora amategeko bitegerezwa kubahirizwa ntavyivangemo agasohora dokre yisunze uko amatora yagenze beri byo ni ibintu bitwereka yuko n'abanyagihugu bazogomba kwitura ubwo rwego rwa SNDH batazorugiramwo umwizero mwinshi bazobona yuko batimbega abariko bakora batowe binyuranywe n'amategeko tweho buzuriza ikindi nuko hariho umufilozofe yari yarabivuze yitwa Montesquieu yavuga ati kugira ubutegetsi bugende neza urwego rumwe rumwe irifo kurundi ruruhagarika bamitse irifo kero kugwara letero kugwara niko byategerezwa kugenda ivyo vyose rero impirikizi nuko naha amategeko yovuga ati iyo SNDH irigenga duca tubona ko itigenga irimo kwa pouvoir exécutif kandi duca tubona yuko nico yari yararonse no kuraba ngene igihugu coba caragize intambwe nziza mu kubahiriza agateka kanizi na muri karongo ico bita statut A i Geneve muri Conseil des droits de l'homme biraboneka yuko bishobora gusubira inyuma turavye ibintu nk'ivyo biriko birakogwa SNDH aho abo batoye atari bikoresha bivuye kandi ku rwego shingwa bikorwa ku rwego rw'igihugu n'ibintu rero bimuciyoza ishusho ya SNDH kabiciyoza n'ishusho y'igihugu mu maso ya makungu ikintu cari gikenewe gukorwa nuko bategerezwa kubahiriza ivyari vyatowe mu nama nshinga mateka bakubahiriza amatora ingene yagenze kuko yatowe n'abantu batowe n'abanyagihugu
uheje kumva ko itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho abagize umugwi w'igihugu uje wagateka kazi na muntu rihonyanga itegeko rishiraho umugwi SNDH ikongera rigahonyanga nibwirizwa shingiro du Burundi ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwarako mugishikirizwa na Edi Claudine na hazwe ndabahe isango ku munsi wa gatandatu uza naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko
ubonaho nakanya ko gukurikiranira amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri indwi turiko turasozera mushikizwa na Janvier Habarugire
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi Tuatangulile kuri SOS Media chandika kungora ne imhonzi za warundi vahungie ikakuma mugiugu cha Kenya au hali imhonzi yu murundi yishwe mundu ya pasika abandi batatu barako Amerika chane. Ivyongo vyavuye kugendesha ipikipiki yagonze umunya Kenya abanyagihugu baba hegereye iryo sanganya baca barirahira uwagendesha ipikipiki baramwica abandi batatu b'abarundi nyene bari ngaho barugarukiyeko kuko bakomeretse cane bakijijwe n'abapolisi kuko baciye bahashika ariko ugendesha ipikipiki we yari yamaze kwitaba imana Ariko rero igitangaza impunzi ngo nuko atamatohoza akogwa kugira ngo abihaniye bashobore guhanwa hisunzwa amategeko. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tubandanye n'ikinyesha makuru iwacu. Cyandika ku ibarabara rishasha riva aho bita iwabo w'abantu rigakikuza amakaritsiye ya Winterekwa, Nyabagere, Muyaga, Gihosha, Rirare hamwe na Gikungu Rirare. Yose yo muri zone Gihosha komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura Ijo wala wala jive metori tanu kulichamu visigaye alivitoroshe kuwela jono nikaye chane. Bamemu wavuganye nikimenyesha makuru iwacu bavuga ko kugira ngo ugende n'amaguru imetero 500 ukoresha iminota 20 ivyo bigasigura ko abaja ku mirimo itandukanye bashika ku kazi bacerewe waze iminsi ibikorwa byo kurikora bihagaze ari naco gituma basaba ko vyobandanya. Silvestre Nsanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB mufunyafunyo arahumuriza avuga ko ihungabana ry'ibikorwa ryaturutse kuri banye na matongo ricamwo bavogereye imbibe y'iryo barabara. Ivyigwa bikerekana ko iryo barabara ryategerezwa kwagukwa cane bimwe bita autoroute mu rurimi rw'Igifaransa. Avuga ko baguma bahimiriza abanyagihugu kugira ngo bubahirize ahazoca iryo barabara. Nayo ikimenyesha makuru Burundi yeko cyandika kwigabisha ryahawe abafise amashyirahamwe ajejwe gucungera abantu n'ibintu Societe de Gardenage mu Kinofunofu akoresha abakozi badakurikije amategeko y'akazi. Nkuko Burundi yeko kibivuga ayo mashyirahamwe ibonekeza ku bwinshi mu gisagara cya Bujumbura ariko menshi muri yo nakurikiza amategeko agenga akazi. Abakozi ngo ntibakingiwe na gatoya kuko badasinya amasezerano n'abakoresha arizo mapuro z'akazi birukanwa igihe cyose umukoresha abishatse imishahara ihindagurika uko bwije n'uko bukeye abakozi ntibandikishwa mu mashyirahamwe akingira abakozi. Kuri ivyo vyose Martin Ninteretse aramutswa ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati umutekano w'abanyagihugu n'iterambere ridakumira abona ko ari uguhohotera kiremwa muntu ari naco gituma umushikiranganji yatanze ikiringo ntarengwa c'amezi 3 uhereye kuri uku kwezi kwa 4 kuba ayo mashyirahamwe yose yamaze kwitunganya ahandi ho ngo azofutwa. Asaba ayo mashyirahamwe kubahiriza amategeko agenga akazi n'abakozi. Aho rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi mwari kumwe na Janvier Habarugira nkaba ndabifurije kuranigwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Arakoze cyane Janvier Habarugira nino ngaha nyine kuri ayo makuru yavuzwe mu binyamakuru muri iyi ndwi duciye dusozerera ano makuru twateguriye. Nshimire mwe mwese mwari muduteze yombi bagenzi banje bayatororokanije ndabakengukiye. Bonfils Niyongere mwari kumwe ariko arabashikiza ano makuru ndabasezere ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu.